y'Amerika hivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ndabasuje mwese twongeye kubaha ikaze kuri radio yanyu. Ni umwanya makuru avugwa hirya no hino ku isi mugezweho na Aloise Bigirimana.
Mwaramutse Eugenie, mwaramutse baduteze amatwi, turayahera kuyavugwa muri Ethiopia. Abantu bitwaje ibigwanisho barishe abantu barenga 60 mu ntara ya Oromia mu mpera z'ukwezi k'umunani guheze muri ico gihugu ca Ethiopia. Komisiyo ya Ethiopia ijejwe agateka kazi na muntu yavuze ejo ku munsi wa kabiri ko itewe amakenga cyane n'ibitero byabereye muri ako karere ku matariki ya 30 na 31 y'ukwezi k'umunani. Iyo komisiyo yavuze ko yahawe ayo makuru n'ubutegetsi bw'ibanze hamwe n'abategetsi ba leta. Yavuze kandi ko abandi bantu barenga 70 bakomeretse, amazu hamwe n'ibitungwa birasahugwa. Ibyo bitero byatumye kandi abantu barenga 200,000 bahunga ingo zabo. Ubwicanyi bwabaye nyuma yaho igisirikare c'iyo ntara ya Oromia umuhari witwa Kwaruwaba Robert biciye abantu 3 bo mu bwoko bw'aba Amhara mu gisagara ca Abora. Abategetsi ba leta ya Ethiopia bagiriza abaroberi baba Oromo ubwicanyi ku bwoko bw'aba Amhara, ariko abo baroberi bo barabihakana. Mu kwezi kwa 6 n'ukwezi kw'indwi uyu mwaka, abantu bitwaje ibigwanisho baragandaguye abantu 100 benshi mu bwoko bw'aba Amhara mu burengero bw'iyo ntara ya Oromia aho nyene muri Ethiopia. Hanze y'umugabane wa Afrika, hano muri Leta Zunze za Amerika, abantu 2 nibo bamaze kumenyekana ko bafuye abandi 1,000 basabwa guhunga imiriro y'inkazi iriko iratongora muri Leta ya California mu burengero bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo miriro yatewe n'ubushuhe burenze urugero bwagaragaye ejo ku munsi wa kabiri. Amazu atari make yarasambuwe n'uwo muriro igihe waduka mu manuko bushira ubuseruko bwa Los Angeles, utongora amahegitari hafi 1,000 mu masaha ari munsi ya 28. Abazimya imiriro bavuze ko abantu 2 bamaze kumenyekana ko bishwe n'imbeya z'uwo muriro, uwundi muntu umwe atwagwa mu bitaro kuvugwa ubushe. Imihana irenga 300,000 yategetswe guhunga amashuri yose arugagwa. Icatumye uwo muriro waduka kiracyatohozwa ko California iri mu bihe by'ubushuhe burenze urugero, aho ibipimo bishitse ku degre Celsius 43 ku munsi hafi mu bice bitari bike bya ku gace ka California. Tukiri hano muri Amerika, kandi perezida wa Leta Zunze za Amerika Joe Biden ejo ku munsi wa kabiri yavuze ko azobonana na perezida w'Ubushinwa Xi Jinping mu kwezi kw'11. Ni mu gihe uwo mutegetsi w'Ubushinwa yo kwitaba inama ya G20 itekanywa kuzobera muri Indonesia. Perezida Biden ntarabonana na maso mu yandi na Xi Jinping kuva abaye perezida mu kwezi kwa mbere 2021. Bakunze kuvugana bakoresheje telefone cyangwa ubuhinga bwa video. Icyuka si cyiza hagati y'ibyo bihugu bibiri bitunze kuruta ibindi ku isi. Ubushinwa bwagiriza Amerika gushyigikira Taiwan. Hari kandi kutumvikana hagati y'ibyo bihugu bibiri mu gisata cyo guhanahana ibidandazwa. Mu kwezi k'umunani, Perezida Joko Widodo wa Indonesia yavuze ko Perezida w'Ubushinwa na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin bazoba bari muri iyo nama y'ibihugu 20 bitunze kuruta ibindi ku isi. Kazoba kabaye karyo aho Perezida Biden na Perezida Putin bahura kuva Uburusiya butera Ukraine. Ariko ibiro vya Perezida hano muri Amerika White House ntivyavuze vyinshi kuri urwo rugendo rwa Biden muri uko kwezi kw'11. Ku ntambara yo muri Ukraine, ikigo cishiramwe impuzamakungu kijejwe kugenzura nikleyere cavuze ejo kuwa kabiri ko gitewe impungenge n'umutekano muke kwihinguriro rya nikleyere ry'i Zaporizhia muri Ukraine. Iryo hinguriro riri mu manuko bw'ico gihugu, akarere kariko karaberamwo intambara hagati y'abasirikare ba Ukraine n'Uburusiya. Muri raporo ico kigo cyatanze kivuga ko uburyo bwonyene bwo kugarukana umutekano muri ico kibanza ari uko intambara ihagarara. Abagenduzi b'ico kigo bavuga ko basanze hari ivyononekaye ariko ntawe bavyagiriza. Uburusiya na Ukraine bikunze kwagirizanya kugaba ibitero kuri ico kibanza. Ikigo ca ONU kijejwe kugenzura ivya nikleyere cavuze ko citeguye gutangura imibonano nabo vyega kugira ico kibanza gishobore gukingirwa kuko ari kibanza kigoye. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ejo kuwa kabiri yarashimye iyo raporo y'abagenduzi ba ONU kuko bemeza ko abasirikare ba Ukraine bari muri ico kibanza kandi bahafitiye ibigwanisho bikomakomeye. Mu ndwi iheze, umugwi w'abagenduzi 14 bishirahamwe mpuzamakungu ONU niho bagendera iryo hinguriro rya Zaporizhia muri ico gihugu ca Ukraine, barongowe n'umukuru wabo Rafael Grossi. Babiri muri abo bagenduzi ba ONU bazoguma aho kuri ico kibanza basuzuma ko umutekano ucungerewe bikomeye.
Arizi Bigirimana urakoze kutugezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tuti banywanyi b'ijwi rya Amerika mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Abaturage b'Abarundi bakorera imirimo y'ubwubatsi mu mujyi wa Uvira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahangayikishijwe n'amafaranga menshi basabwa ngo bahabwe serivisi.
Ibibazo dufite nk'abafundi bakora muri Kongo ni ibibazo usanga bigoye sana. Nk'ubu harabaho kunyanyaswa sana mbo ku bijyanye n'igifundi cyubatse ko ari ibintu baracunyanyasa sana ku bisanzwe.
Ubu je ubwanje bariko baravuga ati kugira ndonke uruhushya rwo kubakisha inzu ngo ningure dokima ya 75 dolari. Eske 75 dolari ko inashobora kuyikura he?
Abo ni bamwe muri abo Barundi bakorera imirimo y'ubwubatsi Uvira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubuyobozi bw'intara ya Cibitoki mu Burundi buraburira amashyirahamwe acukura amabuye y'agaciro harimo zahabu ko ashobora gufungwa bitewe no kutubahiriza amasezerano yagiranye na leta. Izi nkuru hamwe n'izindi radio yanyu Ijwi rya Amerika yabateguriye ni mu kanya nimujye kure. Radio Ijwi rya Amerika tugiye gukomereza ibiganiro byacu ku makuru yerekeye akarere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ubuyobozi bw'intara ya Cibitoki mu Burundi buraburira amashyirahamwe acukura amabuye y'agaciro harimo zahabu ko ashobora gufungwa mu gihe atubahiriza amasezerano. Mugenzi wacu Eroje Birika neza abahiye inkuru.
Kahemi bizoza amenyesha ko matohoza amaze igihe akora yasanze hari amwe mu makoperative yo gucukura ubutare adashikana umwimbu wose agahitamo gucisha ku ruhande igice cy'umwimbu aho kubushikana bose muri leta yagenewe kuwugura nk'uko amasezerano vyagiraniye yabivuga. Bizoza aragabisha kugura amakoperative yose atazana umwimbu uko bibwirijwe.
Bazimba ku mutumba ntibazimba mu kirere, muri umutumba araba abantu bose bimba. Abo se bimba abashe ku rutonde bamenyekane hanyuma ejo tubahamagara tubatizana umwimbu. Aho tuzobona yuko atamubare ko barazana iko gatibuti ihagarike. Aho tunako ari ko barazana umwimbu ibandanyikora. Kuko tuba dusanga tugira amakoperative menshi mugabo basanga umwimbu ntuboneka neza. Mu by'ukuri bobona ko ibyo ariko barakora umwimbu utari kuraboneka yuko bakubita agashi umwimbu ukaboneka. Kuko utabonetse azogera aho dusaba yuko buhagarika burundu hanyuma haze gukora abandi bantu bavuga ati ngo umwimbu ukaboneka.
Abari mu makoperative yo kwimba ubutare bashira amakosa kuri leta itabaronse igitoro kugira ngo ama mashini bakoresha mu kwimba bashe gukora neza. Ntibashimye ku mwidondoro wabo umenyekana.
Nta no tuja muri magende twe tuzironse tuzijana muri koperative dusaba yuko boshoreza ku biciro y'igitoro twanga igitoro twimisha ubutare.
Dukorera hari amazi ikintu twosaba leta nuko boturonse ibitoro. Uruhombo tugira kenshi igitoro iyo tubuze igitoro ibikorwa bica bihagarara tukaca tugira uruhombo
ukuri abene gihugu ikinzuko cyatuvuna cyane gitoro na cyane cyane na waba bantu bo batanga amaraporo atari yo kubajyana na makoperative bakuye leta kuba yonza yitumira abayikorera bakuye kuraba nk'icifata ngo bashikuze kuko ari abantu babeshegwa ibintu gasanga barahuye n'ingorane runaka barabajyanye mu mabohero n'ahandi barengana ibiciro igitoro nivyo bituremeye hanini igitoro kiratubangami tudakoze nta muntu ashobora gukoresha amaboko mu ruzi nyamagana adakoresha igitoro bazanga igitoro kiratuvunye turahuye n'ingorane umwimbu nawo urakenewe nindwi kundi urumva ko bavuga ati numunsi ku munsi utange ibe jirusaba rero nibaza n'igitoro bakiduterekere hajya ha uwo muntu azojya mu mazi bakamubaza umwimbu ukabura yagiye mu mazi n'abazoheza asigure igicoro cyabonetse n'ibyo cyamboje wanje
umukuru wa zone gitukura muri komine mabayi imwe mu gicukurwamo cyane inzahabu bavuga ko bigoye cyane kumenya igihe ubutare buba bwabonetse ari bwinshi canke bwakeshe
inzahabu rero burya biragoye hari ha usanga abimbye b'inzahabu tubashikira bakatubwira ko bacatsironse nk'abazejwe intwaro boza begera abo bimbye b'inzahabu hari ha usanga tudahuza neza kubera nta muhanuzi mubi wabo yo mu stanteri chef de zone turi kumwe turazi neza yuko turi kutabahanura abinzenza aho barumva ibyo cyo turababwira
mu gihe bamwe mu bajeje urumwaro ku nzego z'ibanze bakekwa ko bakorana n'abinzi b'inzahabu mu kuzinyegeza canke kuzigurisha mu nzira za magendu utwara umusozi wa gitukura bifitiye inyishu
kwibwira raporo turazitanga ibigora byo byo ntibibura kuko hashobora kuba hariho nk'ishantiye zira hano hatandukanye hagoye no kugenda kandi iyo ushobora kugenda utambaye na botine utikwije neza ugasanga n'ahantu hagoye kugenda hatemba mu myonga dutanga raporo yaho twageze aho tutageze naho turabasaba raporo hamizo baduhaye nazo nazo tuba turi abantu ntituba turi imana
iyo ntambamye yo kubura igitoro buramatari bizoza arayizi yamara yemeza ko abenshi bayikika inyuma mu kunyegeza umwimbu
ntabwo ari uwari wese bahereza igitoro amaze kuronka koperative acaga n'agasaba mu bushikirangaji bwa muhaye koperative agasaba no kuyoronka igitoro ashaka mu ibiti muri icyo gihe ubwo gweta azoruzana agwereka administration ajeje intwaro babone ko mu by'ukuri uwo muntu akwiye gukuronka igitoro tuvuze ngo uwari wese ngo yimba ngo nace atanga amuheze atana gweta afise usanga ba bandi bagijara muri magende ari bo bagitwara cyane
mu kwezi kw'indwi umwaka uheze umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yafashe ingingo yo guhagarika amasezerano n'amashyirahamwe ashorera ubutare hanze y'igihugu umushikiranganji yajejwe ubutare n'agataka Ibrahim Wize yemeza ko igihugu cyahora cinjiza ibice 10% gusa by'amafaranga ava mu gucukura ubutare
muravye icyo dukuramo n'icyo bakuramo twasanze igihugu cyacu mu bisanzwe cyararenganije cyane batanga karero ugasanga amasosiyete irikira cukura ubutare ugasanga leta y'u Burundi ihawe 10%.
Kugeza ubu amafaranga kanuni yinjizwa n'igisata cy'ubutare mu Burundi ntazwi neza. Yamara igihugu cy'u Burundi gifite ubutunzi bwinshi mu masoko ntanga nguvu. Tuetse inzahabu isi y'u Burundi irimo kandi ubundi bwoko bw'ubutare nka nikeli haka cyane ku isi hamwe n'ivurizo nka terra rikoreshwa mu gukora za telefone zigezweho hamwe n'indorerwamo zimbonesha kure. Eroje burika neza Ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda urugereko rwihariye mu rukiko rukuru ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'iby'iterabwoba ejo rwasubukuye urubanza rwa Wenceslas Twagirayezu. Iburanisha ryo kuri wa kabiri ryatinze ku bimenyetso bishinjura uregwa bigomba gutangwa n'igihugu cya Denmark cyamuhereje kuburanira mu Rwanda ibyaha bya jenoside. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa ni nkurirambuye.
Niburanisha ryo kuri uyu wa kabiri urukiko rwasuzumaga n'ibimenyetso biri mu nyandiko zaturutse mu gihugu cya Denmark bishobora kwemerwa ni mu rubanza Wenceslas Twagirayezu aburanamo n'ubushinjacyaha bw'u Rwanda ibyaha bya jenoside. Ibyo bimenyetso nibyo byagombye gushingirwaho mu gushinjura uregwa. Mu iburanisha riheruka urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'iby'iterabwoba rwari rwasabye urukiko rw'ikirenga mu Rwanda gukorana n'inzego zibishinzwe muri Denmark kugira ngo haboneka ibimenyetso by'umwimerere. Urukiko ruvuga ko inyandiko zihari zitari umwimerere na cyane ko rwemeza ko hari aho bigaragara ko hari amakuru yasibwe cyangwa agacishwamo imirongo. Urukiko rwabwiye ababuranyi bombi ko igisubizo cyatanzwe na Denmark gisaba ko inyandiko ziri mu Rwanda zafatwa uko ziri nta zindi icyo gihugu gifite zo koherereza ubutabera bw'u Rwanda. Umunyamategeko Brice Bikotwa wunganira Twagirayezu agasanga harabayeho ubushake buke mu gushakisha izo nyandiko z'umwimerere zishinjura uregwa. Yavuze ko byashoboka ko Denmark yanze gutanga izo mpapuro ku bushake kuko ziri mu bubiko bwayo. Twagira Yezu nawe agakomeza gushimangira ko azi neza ko impapuro z'umwimerere ziri muri Denmark. Umunyamategeko Bikotwa asobanura ko kubwe urubanza rutagombye gukomeza mu gihe cyose batarabona izo mpapuro z'umwimerere zibumbatiye ubuhamya bwatangiye muri Denmark mu rubanza rwa Twagira Yezu. Bikotwa yabwiye umucamanza ko ikibateye gutsimbarara kuri izo nyandiko ari ukwivuguruza no kuvuguruzanya kw'abatanga buhamya. Aravuga ko ubuhamya batangiye mu Rwanda buhabanye kure n'ubwo batangiye muri Denmark. Avuga ko igihe izo nyandiko zaramuka zikomeje kubura hakoreshwa izihari cyangwa se ibiganiro ku bihugu byombi bigakomeza, Denmark igafotora impapuro z'umwimerere ibitse ikazoherereza u Rwanda. Urukiko ariko ntirwabuze gukomeza kugaragaza impungenge ku makuru atagaragara ku mpapuro zitari umwimerere zavuye muri Denmark. Izi mpungenge z'urukiko rurazihuriraho n'ubushinjacyaha buribaza ku makuru akubiye muri izo nyandiko yaba banyirayo n'uwazikoze. Ubushinjacyaha nabwo busaba ko amakuru yasibwe atagaragara muri izo nyandiko yakwiye kugaragazwa. Mu bubasha bw'urukiko, ubushinjacyaha burasanga rwasaba Denmark ikagaragaza ibisobanuro ku makuru yasibwe muri izo nyandiko. Twagira Yezu we yabwiye urukiko ko nk'umuntu wasomye neza dosiye ye nta mpungenge bitagaragara byakwiye kuba biteza. Yasobanuye ko ibyasibwe cyangwa ibitagaragara bigendanye n'amazina yabo muri Denmark bamukozeho iperereza. Twagira Yezu yabwiye urukiko ko inyandiko akeneye ari izikubiyeho imvugo z'abatanga buhamya gusa kandi ko yamaze gutanga ibisobanuro kuri izo nyandiko. Yavuze ko ibyo bisobanuro yabihaye umwe mu bashinjacyaha b'u Rwanda ngo abimugereze muri Denmark. Nyuma yo kumva impande zombi ziburana, urukiko rwavuze ko rugiye kwiherera rukazabifataho icyemezo mu cyumweru gitaha ku itariki ya 14 z'uku kwezi kwa 9. Bwana Wenceslas Twagira Yezu w'imyaka 54 y'amavuko, igihugu cya Denmark cyamwohereje kuza kuburanira mu Rwanda kuva mu 2018 araburana n'ubushinjacyaha ibyaha bya genocide bumukekaho ko yakoreye ahantu hatandukanye mu cyahoze ari prefegitura ya Gisenyi mu karere ka Rubavu y'ubu mu burengerazuba bw'u Rwanda. N'ibyaha Twagira Yezu akomeza guhakana yivuye inyuma. Bagira ubusajwi rya Amerika, Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Abaturage b'Abarundi bakorera imirimo y'ubwubatsi mu mujyi wa Uvira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko bahangayikishijwe n'amafaranga menshi bicara bacibwa na serivisi zishinzwe ubwubatsi muri Uvira. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira.
Ugeze ahenshi haba ari kubaka amazu muri Uvira, uhura n'abakozi ba serivisi zishinzwe ubwubatsi bagenzura abafundi b'Abarundi niba bafite uruhusha rubemerera gukora iyo mirimo. Rimwe na rimwe bamwe basabwa guhagarika imirimo, abandi nabo bagatanga amafaranga makeya kugira ngo bakomeze imirimo yabo. Abandi bamwe mu Barundi twasanze muri Avenue Place d'Or iri muri karitsiye Nyamianda basabwa kwishyura idolari 50,000 kugira ngo bahabwe uruhushya rwo kubaka.
Ibibazo dufite nk'abafundi bakora muri Congo ni ibibazo usanga bigoye sana. Nk'ubu harabaho kunyanyaswa sana, mbo ku bijyanye n'igifundi cyacu hari ibintu baracunyanyasa sana ku bisanzwe. Nk'ubu urumva ariko dusaba nk'iyose nk'ari dolari, nubwo bavuga ngo uyigure abafundi abona kesha baba hangutse ku mazu akaba bapfa akaba girane. Nanjye nikibaza ngo nawe waza kuveje hose tinone nkuba umuntu atanze yose nkari dolari agize kibazo azoza hari akomeri kugira iki kibazo abajijeyo cyo cyose nanjye cyuna kironke.
Bahati Shabad nabwe numwe mu Barundi bakorera imirimo y'ubwubatsi muri Uvira avuga iko ari je basabwa kuriha amafaranga menshi bitewe nuko babahagarariye inyubako.
Nk'ubuje bwanje bariko baravuga ati kugira ndonke uruhusha rwo kubakisha inzu ngo ningure documents ya 75 dollars. Eske 75 dollars kwa ino shobora kuyikura he? Cyabura umufundi wenyine ariko akorera 5 dollars kila siku. Yo sharonka 50 dollars ayikuye he kugira guri yo doc. Izo documents twe ntazo tumenyere n'ubushanti badusangaho. Ahubwira ati mpereza wamubwira ati giye document nayo mfise ntashobora kuva ngaho utamuhaye ikintu. Nokuvuga urashobora kwirigura ko runo munsi ugasanga wakoreye ubusa. Nanaje ko atavu utamuhaye na 5 dollars. Ubyemera kuko urashobora gusanga umuntu agosa basa 5 dollars nawe mu kwezi uri kurakorera yo 5 dollars nyene.
Usibye uruhusha rwo kubaka rugoye aba Barundi bavuga kandi yuko bahangayikishijwe n'idolari 15 zo kugura uruhusha rwo kubemerera kuba muri Congo bicara basabwa n'abinjira n'abasohoka muri Uvira.
Twahuriye ajya mu nzira bashambwa ati none zana byangombwa gukora mu mufuko nkoko nta byangombwa ndese pase karangamuntu ngo zana dejo cye nta mfise naje hirya yacu ngo seje tuvira nka twageye zana demi ati wapiti cye nta mahera afise ati gusa jewe bisimo bose no moronde akagira icyo mwavugana n'aho na cendondero akaza kutugombora niyo muhongo
mutanga nga
dimir
taking oraje cyo kukazi jewe nuko badusanga kukazi bakaguma badufata yego badufashe kandi ubwo badufashe ushaka kumuhaya mahera hejya hejya garutarongera kagufata nakuba barateje waramuhaya mahera no barakuretse niyo probleme dufise kugira ndabaha mahera hari gihe baza bakamfata nka yabaha nige henda babonye niruka nka basi
mbese mubona ari amafaranga menshi kuyo mukorera
ni menshi gose none nkaje wewe nkore dollar zitatu none umva ntanze kenze dollar umva ari gute se atari
ubuyobozi bushinzwe ubwubatsi muri buvira bavuga yuko amafaranga basaba bubatsi ari dollar 50 zo kugurura rusha rubemerera gukorera imirimo yabo y'ubwubatsi muri buvira mu gihe cy'umwaka aba barundi bakora ubwubatsi basaba ubuyobozi bw'umujyi wa Uvira ko bwabavanira ayo mafaranga bari gusabwa na serivisi ishinzwe ubwubatsi usibye iyi mirimo y'ubwubatsi abo barundi bakorera muri Uvira usanga hari abandi bakora ikimotari gukora mu ngo no mu tubare ndetse n'ubuhinzi Veda Sengabo ijwi rya Amerika Uvira
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
muracyari kumwe na radio yanyu ijwi rya Amerika hivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda tubibutse ko mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 mu Burundi turi kuri metero 25.31 na metero 47 twabibutsa kandi ko ibiganiro byacu mushobora kubisanga no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.vewa.com no kuri Facebook na YouTube Vewa Radio Yacu tugeze ku mwanya w'ibyaranze Amerika mu bihe byahise no mu bihe tugezemo ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho na Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza. Uyu munsi turaganira muri macya cyane ku myigaragambyo imaze imyaka 59 ihinduye amateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rwego rwo guharanira guca ivangura moko. Ikaze mu kiganiro Americana. Mu 1968 itangazo rya President Abraham Lincoln rica ubucakara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryari ryujuje imyaka 105 ariko ntacyo ibikorwa byose byo gusaba uburinganire bw'amoko mu nzego z'ubuzima busanzwe bw'igihugu byari byaratanze nibwo imiryango inyuranye y'abazungu n'abirabura yishyize hamwe ikoresha imyigaragambyo y'akataraboneka mu gihugu yarimo amashyirahamwe y'abakozi amashyirahamwe y'amadini amashyirahamwe y'uburenganzira bwa muntu n'andi menshi atandukanye imyigaragambyo yabaye ku itariki ya 28 y'ukwa 8 1968 mu murwa mukuru w'igihugu Washington DC imbere y'urwibutso rwa President Lincoln ku rubuga runini rwitwa National Mall hafi cyane y'ingoro y'umukuru w'igihugu Maison Blanche n'ingoro y'inteko ishinga amategeko Congress bari bayise urugendo rwo guharanira umurimo n'ubwigenge rwakoranije abantu barenga 250,000 bari baturutse imihanda yose y'igihugu igitangaza cyari kitarabaho abahanga mu by'amateka na politiki bemeza ko nta koraniro na rimwe rizwi mu gihugu ryari ryarigeze rihuza abantu bangana gutya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mbere yaho barimo n'abazungu benshi ijambo nyamukuru ryabaye irya Pasteur Martin Luther King ryiswe I have a dream ni ukuvuga ngo mfite inzozi naryo abashakashatsi bemeza ko ari ryo rihambaye cyane kurusha izindi diskurze zose ndetse n'izindi zose z'abantu batandukanye zamamaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no ku isi yose.
I have a dream. The former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.
Martin Luther King aragira ati mfite inzozi ku munsi umwe abakomoka ku bari abacakara n'abakomoka ku batunze abacakara bazagera aho bicara hamwe ku meza amwe y'ubuvandimwe. Mfite inzozi kw'igihe kizagera abana banjye bakaba mu gihugu kititaye ku ibara ry'uruhu rwabo, ahubwo kizashyira imbere ubwenge bwabo. Ijwi ry'Amerika. Iyi myigaragambyo yo mu 1963 n'ibindi bikorwa byinshi bitandukanye byo kurwanya akarengane, ubusumbane, ivanguramoko, gukumira, kubura ubutabera, byose binyuze mu nzira z'amahoro, byabyaye itegeko ryitwa Civil Rights Act yo mu 1964 rica ivanguramoko, ivanguramoko n'ivangurabitsina mu kazi, mu burezi, ubuvuzi n'ahantu hose hahurira abantu benshi. N'irindi tegeko ryitwa Voting Rights Act ryo mu 1965 rivuga ko buri muturage wese wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika afite uburenganzira ntavogerwa bwo gutora no gutorwa, kandi ko inzitizi zose zinyuranyije n'itegeko nshinga. Ku isabukuru y'imyaka 59 y'iyi myigaragambyo n'ijambo ry'indashyikirwa I Have a Dream, President Joe Biden yasohoye itangazo ati bahagurukiye umurimo n'icyubahiro cy'akazi. Bahagurukiye uburenganzira bwo gutora cyangwa kwicara aho buri wese ashaka mu buriro. Bakoze urugendo rwo kumva ijambo ry'agatangaza ry'umuvugabutumwa. Baharaniye Amerika y'amahirwe amwe ku Banyamerika bose kimwe. Tugomba gukomeza uru rugendo rwa Dr. Martin Luther King Jr. n'abandi bose nkawe barwanira ko Amerika iba nziza buri gihe kurushaho. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nagihumurije, mbashimiye cyane rwose ko mwagiteze amatwi. Maze rero mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Nshuti mwari muduteze amatwi ikiganiro Amerikana ku byaranze Amerika mu bihe byahise no mu bihe tugezemo, n'icyo kitugejeje ku musozo w'ibiganiro twe twabateguriye kuri iyi saha. Ntimuze gucikwa n'ibiza gukurikira. Tubashimire rero kuba mwahisemo gukurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika. Bakoze kandi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibiganiro. Byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije, Dieudonné Cyubahiro niwe washyize hamwe amajwi. Naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye mwese tubifuriza amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose. Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu gukera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Bakarorero batanga makuru